iyi muva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Mwoba murajwe ishinga n'umwanya muremure abana aho muherereye bamara ku mbuga ngurukana bumenyi zirimwo za TikTok, Instagram, Facebook, Roblox n'izindi bakoresheje amatelefone yanyu canke ayabo. Abahinga mu buvuzi hamwe no mu vy'ubuhinga bw'ivyumanya bwonko bavuga bashimitse ko muri ibi bihe bya vuba amaso, ubwenge n'inyifato z'abana bibangamiwe. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga. Nkuko bisanzwe, murungike amanimero yanyu kuri Facebook yacu, tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro, turafise abahinga baza kubishura. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika nkuko mubyumvise turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC. Muri ibi bihe bya vuba abana barahurumbikira cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bakoresheje amatelefone y'ababyeyi babo. Mwoba muraje ushinga n'umwanya muremure abo bana aho muherereye bamara ku mbuga ngurukana bumenyi zirimo nka TikTok, Instagram, Facebook, imbuga nka Roblox n'izindi bakoresheje ayo matelefone. Abahinga mu by'ubuvuzi hamwe no mu by'ubuhinga bw'ivyumanya bwonko bavuga bashimitse ko muri ibi bihe bya vuba amaso, ubwenge n'inyifato z'abo bana bibangamiwe. Rero twatumiye abahinga muri izo nzego kugira ngo bagerageze kudusigurira zimwe muri izo mbuga ingene zikora, ingaruka zavyo, kumbure na zimwe mu nyishu zishobora gutoregwa haba ku bavyeyi, ku bana no mu kibano muri rusange, kugira ngo iki kibazo kigerageze gutorega umuti nkuko abahinga babandanya basemerera kugira ngo abana ntibave bagwa mu mporero. Turi ku murongo wa telefone rero twatumiye abatumire kugira ngo bagerageze kudufasha. Mu kanya turafise Uriel Nina Hazwe Ndorere asanzwe akurikiranira hafi ubuhinga ngurukana bumenyi mu gihugu cy'u Burundi. Mu kanya kari imbere turizera kuza kuvugana kandi na Kana Yonge Ntore Ori yanonose ibijyanye n'inyifato n'imibereho y'abantu, kuvuga umusikologe. Ariko muri kano kanya ndabwiye mu buhinga bw'ivyuma yuko turi kumwe na Uriel Inina Hazwe Ndorere tumakire mu kiganiro. Ikaze neza mfasoni.
Mwiriwe neza, murakoze kunyakira.
Yego, murakoze namwe gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo. Bamwe bavuga yuko kigenda gitera intambwe n'umurindi muremure wavuba cyane muri iki gihe, ariko kandi kitavugwaho cyane. Ego, muri iyi minsi twagiye turabona abantu babivuga ku mbuga ngurukana bumenyi yuko abana usanga bakoresha amatelefone cyane, n'abavyeyi baravyidogera bavuga ati umwana aguma asaba telefone. Eka muri ibi bihugu biteye imbere abavyeyi b'abarundi b'abanyarwanda hoho bisigaye bigeze kure aho umwana asigaye umengara arafise telefone yiwe, naho abakiri muto cyane ku myaka 6-7 abasanzwe afise telefone yiwe iPhone mu ntoki umwanya muremure cyane. muri make iki kibazo kirahambaye none tutangura nizihe mbuga abavyeyi bariko barasabwa kugira gutanga amatelefone yabo zigizwezweho mu bana cyane cyane muri iki gihe nkizihe
murakoze cyane imbuga ziriko zirakoreshwa cyane uhereye ku bana bato no kuva ku myaka ibiri kuduga naho nk'abana b'imyaka ibiri bataba banemerewe kuja kuri ico cose co kwitwa ecran kenshi cyane iya mbere ni YouTube kubera ko bitangura ari aba dessin anime araba umuvyeyi imbere anayimuha kugira ngo araba ati mbega ya ndirimbo wiga ku ishure ehera biri kuri YouTube niyo ya mbere yiza abana bakoresha cyane hanyuma uko imyaka igenda iriterera amaze kumenya ubwenge guca ubwenge akaganira n'abandi kenshi barakoresha cyane Facebook na Instagram kugira ngo yamenye ingene yo crea yo konti yiwe nawe agashyiraho amafoto yiwe amavideo yiwe ariko kandi ndavuga urubuga ariko ruraza cyane rusubira kuja mu bana bose ni TikTok kubera ko umenga biroroshe ni ntambo subiramwo n'ibyo bigwiriye cyane naho ariko n'ibindi bija ko kuri urwo rubuga ariko cyane abana bakoreye no gusubiramwo izo ntambo aho hose rero basanga ikintu co banezera canke umuntu bakurikirana bamenya baguma bara niho baza bahurumbira gose
mwavuze ikintu gikomeye mu ntango muti nk'umwana w'imyaka ibiri ntabakwiye kuraba ecran no kuvuga amasanamu muri rusange urabibona cyane abavyeyi batanga amatelefone yo kuraba abana bafite imyaka ibiri yonyene
cyane biriko biba byinshi umuhinga ngira mu byo nyifataraza kubivuga ariko nko mu kibano nk'ibyo ngerageza kuraba haraho umuvyeyi abafise ibintu byinshi byo gukora abafise akazi canke abandi bana nawe araba umwe muto yagorana akagumarira canke aguma ashaka yuko umuvyeyi yomwita akamukinisha ukabona umuvyeyi aramuhaye telefone ari ako karirimbo canke ari ayo mashusho birasamaza n'ingoga umwana akabona ko ariyo nzira yoroshe k'umwana yotekereza canke iyo yanse gufungura hari nk'abo nzi kugira ngo afungure umubyeyi aramushiramo dessin anime kugira ashobore gufungura atabagoye kuko yumva ko kwiruka n'umwana aguma mugaburira bimuruhisha agahitamo kumuha iyo telefone rero dusanga ni nko kumya guhera kuri iyo myaka ibiri mbere n'umwaka umwe hamwe umwana avuga ati ikintu cyose ariko arabona ashaka kuguma afata akwega arabona telefone umubyeyi ayifise kenshi nawe akayitora kugira ngo arabe rero mu gihe bifashwe nk'ikintu gituma umwana atekana bica bihera ku myaka mike ko umwana atangura kuguma araba
none nk'umubyeyi atanze telefone akawo umwana iyo YouTube canke izo zindi mbuga agiye ko ingaruka nizihe iyo tuvuze duti kumbure hariho ukwama umwana bishaka umwanya wose canke ukugwara amaso kuri wewe ikikuraje ishinga cane cane nk'umuntu abikurikiranira hafi ni nkizihe uravye ingaruka zavyo
je wikinda zishinga cane sino kuvuga ngo yogwara amaso canke kinaho navyo nyina atari vyiza bikonona n'ubwonko bwiwe ariko hariho ikintu gikomeye cane ca crise d'identité umwana agatahura uwo ari we adasubira kumenya ingene we yiyumvira ntasubira kugira ingene avuga aza gusanga ariko arigana uza gusanga yahinduye n'ingene avuga canke yambara kubera ko hari abaguma araba ashaka kwigana rero iyo umwana ataronse wa mwanya wo gukura akaja mu bandi badasa batameze co kimwe kugira ngo aze aritora ati je burya nkunda ibi na nkibi savura n'ingoga canke jewe ndumva ntaguma nezerewe ni hamwe bakuze novuga ibyo amaze iminsi soma ni kubona ko hari abantu iyo amaze umwanya wenyene umenga aratakaye yamenyereye kuguma mu mugwi w'abantu canke koroherwa ariko araganira n'abo bantu kuri izo mbuga ugaca usangana umuntu atigeze amenyera ko aganira n'abantu mushize imbere y'abantu bari kumwe bikanga ko bayaga ariko ari inyuma ya telefone bikamworohera cane nko kwanima groupe yo kuri WhatsApp atera inkuru cane ariko yagera mu bantu bikanga donc iyo crise d'identité niyo binya cane ko bihereye mu bana bagakura ari bamwe baguma baraba ahandi uko bikogwa ahandi ibyo bafise ujusanga baye umuntu akuze bitagikunda yuko yifatira ingingo gushikangira kurondera ico yambara avuga ati reka ndabe nakinge nabigenza mbega nakasohokera mbega ni hehe hagezweho ntabe wa mwana arondera kumenya ibintu arondera kumenya gukina inkino nshasha ariko akurikira ibintu menga bisanzwe bihari nico ca mbere novuga ati giteye ubwoba ica kabiri giteye ubwoba naco nyene ifatanye ku rurisho ca mbere kurondera abakuze bashobora kwiyumvira ni kuvuga imbere ya situation ihari bashobora kuraba n'amaso yandi bakiyumvira ukundi nimba babona ati mbega muri no misi ko hari abajeune benshi akarorero ati mu mashure ko hari abariko baratwara inda bagaca baheba ishure mbega byogenda gute ngo bigabanuke ugashasanga n'abantu niyo situation nta niyabona ngira naho byo bigana umenga n'ibisanzwe kuko n'umuntu atigeze amenya kuba konsansi ngo agume ku kintu kimwe kuko izimbwizangurukana bumenya ikintu cya mbere zigabanya ni atansiyo y'umuntu iza irondera ati gumana atansiyo iwanje kuko ukungene zikoze gushika ku mabara zikoze ko byose n'ibyo gukwega iyo atansiyo y'umuntu rero uwo mwana akiri muto atamenyereye kwiyumvira kuraba ikintu akiyumvira igihe yakira uko nyine bizohava bitanga tutsi generation tiyumvira ku bibazo by'igihugu canke ku bibazo byerekeye ugwaruka.
Murakoze cyane rwose, mwaduhaye ibintu byinshi cyane dushobora gukorera ko turaza kubigaruka ko kimwe kimwe kuko harimo byinshi wavuze dukwiye kunonosora neza kugira ngo abavyeyi mu kibano dushobore gutahura neza na neza ingaruka abo bahinga mwebwe abahinga mubandanya kuvuga kumbure haba abavyeyi canke ugwaruka batariko baratahura neza ingaruka zavyo ariko kandi hariho byiza by'imbuga ngurukana bumenyi ariko uno munsi turashaka gushimika ko turiko turavuga amagara y'abantu turashaka gushimika ku ngaruka z'ibi vyuma tubona kandi bisa n'ibiko birafata umurindi muremure mu buzima bwacu ku murongo wa telefone abanyonyi bishwe rya Amerika baratangiye guhamagara bashikiriza ibibazo canke ivyumviro turafise Bitihari Vincent Bitihari amahoro neza yes urakoze duzi ijwi tukumve neza numva umengo uri kure gato
ndabahaye mwiriwe ndabumva
okay komeza
ko ndakurikira naho ndamukurikiye ndeba umutume wanyu ariko nawe nari mfite icyo nshikiriza kuri ingaruka zijyanye n'ibyuma dukoreye haba amatelefone cyangwa izi mbuga amaordinateri cyangwa telefone ngendanwa bisanzwe birafite akamaro kanini bitwe ariko birafite n'ingaruka zidasanzwe ku buzima bwacu ku magara nk'uko abahinga babishyikirije nko ku maso nanjye ibyo ndabizi yuko umuntu aba atira atanse cyane akaguma telefone izatuma amaso yacu agira azigira n'ingoga gusumba uko atagira ndafatira akarere nko kuri ibyuma nk'aba mu mashuri bakoresha projecteur barakoresha kugira ngo nimba ari ordinateur agaprojecta nawe ukarabira ko uri umunyeshuri akarabira ko bitewe bafite ingaruka nyinshi ku magara y'umuntu abenshi barandukiraho bakarwara indwara z'amaso z'ubwoko butandukanye hama ku ngaruka zindi z'ikibano urabona umuntu uri ikiyago nk'ikiba nta muntu cyangwa yicara n'ubundi baganira ahubwo usanga umuntu ari konsantara kuri telefone yisamara kuri Facebook WhatsApp yasanga umuntu yatumiye uwundi kintu ko muraganira muri icaranye ariko akaguma kuri telefone yisamariza yiranga ikiye izo ni ingaruka mbi zikomeye haba mu iterambere cyangwa ku buzima bw'umuntu haba mu nyifato cyangwa ku magara nibyo nanjye nashaka gushyikiriza birafise nubwo ko bifite ingaruka nziza ariko nambi ahanini jyewe mbona ko ari ingaruka mbi zidasanzwe uyu muntu nacyo ndikubona ko acira kuri telefone ari ikibazo abajijwe agatirukanga kuri telefone ari ikiruka banayibika kuri telefone ngo ajye kubaza telefone bityo haba ku bumenyi haba ku magara birafite ingaruka zidasanzwe cyane
none gabiti hari aho wewe uherereye mu kibano abavyeyi ubona ari bo kibazo canke kibazo twogishira hehe neza neza kugira ngo gitorege umuti mbega abantu barahanurana mbega nabana basigaye barabaye ukuntu kuburyo ko ataco bashobora gukora batari kuri zo telefone nkuko umutumire yatubwiye ati hariho nabana ubu unye no kurya bidakunda utamushiri imbere ya telefone kugira ngo atekane ashobore gufungura wewe kibazo kibona gute mu kibanza
mukibara ni kibazo gikomeye kandi cyane kuko abantu barabaye imfirimanse cyane n'ibivyuma barabaye imfirimanse cyane n'ibivyuma aho aha mukibara ni wacu aho usanga n'umwana arize umwe ndahendesha telefone akabona guhora umuvugirije akaziki muri iyo telefone ariko ni bifite ingaruka mbi cyane ku magara yacu kandi n'ikibazo gikomeye mu iterambere haba mu iterambere haba ku magara reka ku buzima bwacu bwose bw'umuntu
urakoze cyane urakoze bitihari ego uratishwe cyane ego kumbure umutumire ininahazwe ndorere agira icyo avuze ku byo bavuze ni bimwe mu byo twako turashikiriza ariko akatumuhaka ryo ku byo ubashikirije
ego hari ikintu gihambaye ngira cuko n'abavyeyi nabo botahura ubwo ruhara rwabo kandi hakavamo ikintu cyo kwiyorohereza kuko n'ivyo kurera umwana biragoye kandi kumurera umubuza ibyo abona abandi bana bagira niyagenda gutembera akabona uwundi mwana baramurekera telefone bizogora cyane ko muhira nawe uyimubuza ikindi kibazo kigaca kiba yuko umwana amaze guca ubwenge ararusha kubimenya umubyeyi araho usanga hari umubyeyi ucigisha ingene bakoresha WhatsApp ingene bashyira ko statu ugasanga umwana we yaramaze kumenya n'ingene bashyira video kuri YouTube cyangwa kuri Facebook umubyeyi rero bikamugora ko akurikirana iyo rythme nawe abyiga ngo abimenye kuko kumubuza naho nawe utazi ingene bikora cyangwa akamara bikuramo gisubira kuba ikibazo urumva umwana kumubuza ni kimwe mugabo n'umubyeyi akumva nawe uruhara rwiwe mu gutahura ingene izo mbuga zikora kugira ngo amenye ahagarukiza n'ingene yigisha umwana kubigabanya
ego cyane akumbure tugaruke ku byo wari wavuze bijanye na crise d'identité no kuvuga uku kubangamirwa ku muntu muri rusange kwizina ry'umuntu
gutakaza kamere
kawe kutamenya uwo uri we nk'umuntu wavuze uti hariho ukwigana cyane abandi ibyo bariko barakora abana baba bakiri bato iyo bariko barakura bararaba nk'uko bivuze ibyo abandi bariko barakora none iyo bariko bararaba nk'izisana nk'aya masana mu muri madese anime wabivuze tujya tuntu bagenda bararaba bifata umwanya ungana gute kugira ngo umwana atangure kugira ibyo abona kuri izo mbuga canke yabigize rimwe na rimwe ntibimukora ko cyane canke bifata akanya kangana gute muri rusange kugira ngo umwana avuge ati ibi nagumye ndabibona indwi imwe indwi zibiri reka nanjye ndabisubiremo kuko ni bya bindi nyene tuvuga duti iyo umwana atari karafungura kumbure n'ingeso yabonye ahantu canke umwanya ungana gute twovuga duti umwana ari kararaba byinshi cyane mu kwezi mu ndwi mu mwaka biba bimeze gute
umwana kugira yigane biravana n'abana biravana kandi n'ico kintu uri kuramwereka kuko nk'imvugo ashobora guteba kuyigana ariko inyambaro akayitora n'ingoga aho abari batanguye gushikirangira ngo ijya myaka atarinjira neza muri adolescence ariko imyaka y'imbere yaho wari wo mwanya mwiza w'uko aharaho kera uravye nk'abana hari igihe wacu usanga ari umuhungu atanguye kumenya novuga ati kwigenza nka papa wiwe avuga ati aha niho papa akunda kwicara atangura kwigana utuntu tumwe tumwe umukobwa nawe ari bimwe umwana usanga yatanguye gutora aho talo ya mama akagitangura kwigera yambara canke ashaka kwisiga makiyaje niyo myaka umwana batanguye ababona imbere yiwe kera rero iyo bari ababyeyi ubu unya akaba ari expose kuraba abandi benshi usanga ari abo mu bindi bihugu hari aho usanga rero bivana n'ica atora namba ari uwukunda gutamba akunda gukurikirana umuntu atamba umwana uzabona ko akunda gutamba hari igihe rero biba byiza iyo umwana aciye yigana icomugirira akamaro ari unya hari ibintu byo gukomeza nambara umwana yarafite impano yo gutamba akagwa ku muntu yamaherekana ama video yo ikaratamba kumbura umwana bizomufasha namba afite umugambi wo kwawo gutera imbere muri iyo kariyera ariko bigenda kuba bibi avec inovuga ati ibi biri umugwi uri kuragwira cyane wiki twita aba influenceur aba influenceur bidasigura ngo mfise abantu benshi bankurikirana ariko aba influenceur bisigura ngo ndafise message ndiko ndatanga kandi nshaka yuko mwese mwemera ico kintu canke mukoresha canke mutora iyo mibereho ndiko ndabereka umwe influenceur wewe uko akora abari karondera amafaranga ikintu ca mbere ni business ni kurondera amafaranga nimba uvuganye n'ishyirahamwe kanaka bakeneye kumenyesha ibikorwa byabo atari nk'amatelefone badandaza wowe mukavugana ati Jeffice abantu benshi bankurikirana mwe namwe mufite amatelefone mushaka kudandaza ndashobora kugira amavideo ndiko nakoresha aya matelefone yanyu hanyuma mukampa amafaranga kuko iyo produit yanyu izoba ndayeretse abantu benshi ni business ya marketing wa mwana uzobona ngira hageze anniversaire yiwe akurirana cyangwa akakugora akakubwira ati ntegerezwa kuri nk'i telefone kuko wa muntu niyakoresha nande ntegerezwa kuyitunga ugashobora umwana ntakimenya ngo iki kintu ndagikeneye cyangwa iki kintu ndagishaka azi kugira itandukaniro hagati y'icyo keneye byose nimba naka yaguze iyo telefone nimba naka atanguye kwambara uko umwana ntagira ubwo bwenge bwo kwiyumvira ati eh kumburu yari karabadandariza cyose integereza kuja kukigura oh ibi byose biterambere bizanana n'izimbuga ni kugira ngo kubera ko turi mu citwa societe de consommation ni kugira ugure hama abo bandi bari ko baradandaza nabo bunguke urumva iyo hagiye rero kujamwo aho biba bigisanzwe iyo ari impuzu cyangwa ibiki ari biboneka bitangura kugorana cyane iyo bishyitse muri la manière de penser ibyiyumviro ugiye kumviriza ati naka arashigikiye iki nambati avuga ati urumva hari akantu hari utuntu tw'utublaga dukunda guca kuri izo mbuga nyine ingene umubyeyi w'umunyafurika arera umwana gitsure no kumushwanira niga n'umubyeyi wo mu mahanga we wareka ahunga umwana akavuga ati nta na kimwe ntuzosubira ariko iyo difference bakagerageza kuyerekana harabarira umwana utusanga kubera ko yagumye araba y'ama video nta gitabo cy'umubyeyi dufata mu karira akamubwira ati wakoze n'amakosa ntuzosubire ubu byatangura kubona wa mwana nimba muri filime bakubita ku muryango nawe azaca agenda muri shamba aca kubita umuryango urumva bitanguye kuja muri ya mibereho bitanguye guhinduka umubyeyi agatakara rero ingene asubira kurera uwo mwana ntasubira gutora indero amuha umwanya rero hari aho byofata menshi iyo uwo mwana yarabye uwo muntu akamukunda kuri seri ya mbere agasubira seri ya kabiri hari amwo cyane ati reka fatuyo iyo umubyeyi rero adahari atanamuha umwanya umwana atanamubona hoho biranyaruka rero ko ahinduka ariko iyo afite umubyeyi azarabona ati kumenga watanguye guhindura ingene utambuka mbese kumenga usigaye uvuga ukunda aho birafata umwanya munini cyane umwana akanabiheba ariko wa mubyeyi atahabaye biranyaruka cyane ko ahinduka
birumvikana ko ababyeyi bakwiye kuguma hafi y'abana babo haba ari iyo babahaye izo telefoni cyangwa batazibahaye kuko umunsi bari muremure baba bakwiye kumara n'abana babo kugira ngo izo telefoni ntizihave zibahindura abo bataribo reka twakira abandi banyuma ibijwi rya Amerika turafise babiri ku murongo tubakira icyarimwe Nyandwi bere kuri Nyandwi Nyandwi amahoro neza Nyandwi ndumva uri ahantu harakaruru ariko gerageza kubaza akabazo cyangwa icyumviro vuba vuba tukumva harimo induru nyinshi ahuri ariko bazi ikibazo cyo gucungira
ndahantu mu kawutunye mu gisagara cya Bujumbura reka ndaba ahantu hegera gacyoye
ego
abisanzwe bashaka kuvuga duce tujyanye n'ibibuga ngo urikana umenye kugwaruka ahanini urabye ibyo bijyanye no kuronona ubwenge no bishigikira ku mpamvu z'uko genda funze abana ukurikiranye kubera cyane cyane amategeko n'ibindi bibiki cyane nko mu ishuri hari ibibi ni kenshi bituma batakurikirana kubera imbuga ngurukana hanyuma ikindi kigira kabiri nicyo kijyanye n'amaso urabye ukurikiranye abantu benshi baragwara amaso cyane inzi rero na cyane cyane ikibazo nshanyane hategekanye kina cyane urwaruka ukunguze ku bintu bijyanye n'ibugangurukana bumenyi icyo nsaba rero ni uko na cyane cyane nk'ababyeyi abarimu mu mashuri ibyo bintu bo bihagarara ko cyane bakaza hari abana cyane cyane haba imyaka kanaka umwana ashobora gukoresha hakaba n'ingingo yohana na cyane cyane abana mu mashuri ku buryo haba imyaka kanaka umwana ashobora gutunga telefoni cyangwa kiretse kujya mwanya yigwa ariko arayigira ko abajya bamaze kugera mu mashuri yisumbuye.
Turagushimiye Nyandwi. Ego reka duhindukire twakire na Norbert. Norbert uraho neza?
Uraho neza.
Amahoro amahoro.
Amahoro amahoro.
Ego.
Mbere na mbere nshimire Ijwi ry'Amerika.
Urakoze.
Kuri icyo kiganiro cyiza bamwabashije kugeza ku Banyarwanda ndetse n'isi yose n'abanywanyi b'i Burundi kimwe n'abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika bo batwitayeho.
Urakoze cyane.
Icyo kiganiro rero kivuga ku ikoranabuhanga ku bana bakiri batoya hari aho kiba cyiza naho kigenda kiba kibi cyane cyane ko umwana yimariyemo interinete bimugiraho ingaruka zitandukanye hamwe gushobora kumwangiza mu mitekerereze ye no mu myigire ye ugasanga rero umwana agize ingaruka. Sinzi wenda nanone ko i Burundi wenda ibintu byari bihagaze urubyiruko rwawe kuri interineti wenda ku bana bakiri bato baba bagikomeje ishuri sinzi ukuntu wenda yabikoreshwaho ariko mu Rwanda ho si bagerageza kubikumira cyane ku bana bakiri batoya. Sinzi wenda uko i Burundi bihagaze mufiteho amakuru yawe umwe mubizi mwabitubwira mutubwire n'ingaruka nyinshi wenda zishobora kuba ku mwana yakoresha interineti mu buryo budakwiye ari amashusho ashobora kuba y'urukozasoni uko wenda mwayabarinda cyangwa se uruhare umubyeyi yagira kugira ngo umwana abashe kwirinda ikoranabuhanga ridakwiye. Yego
urakoze cyane. Ego mutumire wacu araza kugiragaza kutwishyura ibibazo cyangwa duhere ku kibazo cya Nyandwi. Nyandwi yasa n'ubaza inyishu zohaba nawe nicyo kimwe madame Ndorere reka duhere ku nyishu zotangwa kumbure kugira ngo dutorere ikibazo umuti. Nyandwi yavuze ati mbega inyishu zobizihe umwanya woba ungana gute kugira ngo umuntu agereranye avuga ati uyu mwanya urakwiye mbega ku munsi umwana muto akwiriye kuja kwizo mbuga ko twavuze ko nk'abana bo mu mwaka cyangwa imyaka ibiri bo batanakwiye kuzija ko nk'umwana akuze gato tuvuge nk'imyaka 6-8 umuntu yovuga ko ku munsi atorenza umwanya ungana gute. Hanyuma turaza guca tuvuga ku bijyanye n'inyishu ku rwego rw'amashure ku rw'abavyeyi ku rwa leta.
Ego abahinga baravuga ko guhera ku myaka 5 kuduga urashobora kumuha isaha imwe itarenga uzura mwereka iminota mike mike hanyuma mukaganira kugira ngo ugerageze ko ubwenge bwe butaja ku kintu kimwe wa mwana ntabagishobora kukwitaba umuhamagaye ntabagishobora guhaguruka iyo umutumye kubera ko yagumye imbere yari ya telefone canke ya televiziyo ariko araraba iyo filime canke dessin animé isaha imwe irakwiye gacishamwo novuga nibindi bikogwa ari gukina canke kumukora kugira attention amenye ko itaguma kuri iyo telefone gusa uko rero imyaka igenda iriyongera ariko arakura aba wa muntu yifatira ingingo urashobora kongera kindi saha kaba amasaha abiri ariko aramenyera kuzarara abonye nakihitiramwo ati ndarushe reka mpagarike gushika arabe umuntu akuze yigenga ikibabaje nuko n'abantu bakuze natwe dukuze bigora ugasanga amasaha yabaye menshi kuruta umuntu byamunaniye kwigerera hakabaho n'abantu bavuga ati inondwi ndahisemo kudakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi akishira ko izo nguvu nyine ati ntazo nkoresha kugira ngo agerageze gupanga mu mutwe habe hapanze ico ngira nico no kwishura ariko munsi y'imyaka itanu hoho bikunze biragoye ariko umubyeyi yagerageza kudaha telefone cyangwa ngo umwana mureke agume araba ayo mayika
tukiri kuri ico nyine ko tuvuze ko telefone bidakunda televiziyo yoyo ko iba iri kure gato hoho abo bana bakiri bato batwovuga ko hoho baremerewe kuko ibiri kure cyane gato
buta ikibazo nikigenda kuba cyane ngo nukiri hafi ibego izo nyakubira sitro bikorana n'amaso ariko umwanya wo kuraba igituma biza kugorana nuko naho yo biri kure aba atari karabangamirwa hariho iyo attention ubwonko bwiwe uza kuguma ku kintu kimwe ugaca usanga ni hamwe umwana hari karamenya n'ingene avuga nyarutsa ugasanga umwana ari kwega mu kuvuga cyane hariyo n'abana batavuga hariyo abana bate bakuvuga umubyeyi akavuga ati ne byavuye kuki kubera ko umwana aramenyereye yicara akaraba amasanamu we watari karavuga adafise wa mwanya wo kuja gukina n'abandi canke ngo umubiri wo yumve ko ariko arakoresha ariko arakina ugasanga biragorana urumva naho televiziyo naho woyishira kure umwana ubwenge bwe butaraheza kwiyubaka biraza kumugora ko aza kuraba yumve ijwi ry'umubyeyi yamuhamagaye yibuke ko amwitaba ikintu gikorotse hasi yumve ko aca gitora ubwo nyene aba akiguma ashaka kuraba hahandi nyene umwanya wose nico gituma bavuga ati uwo mureka kugira ubwonko bwiwe bubanze abahinga nibo mu vy'inyifato nibo bakunda kubisigura ubwonko bwe bubanze bumenyere abanze amenye ati ama movement yanje naya ndiko ndaraba abantu mu maso ndamenya ko ndabaganiriza ndabaraba udusanga kenshi wa mwana aguma ku telefone ari umwe arihuta ashaka kugumana n'abantu umuhamagaye aramusaba abashisi amara iminota ibiri cyangwa akabaramutsa atanabaraba mu maso kubera iyo contact yamenyereye
yego
rero nicyo gituma ari guhera kuri iyo myaka
birumvikana cyane radishwe rya Amerika umuhinga aratubwiye byinshi bimwe mu byatubwiye ati umwana ari munsi y'imyaka itanu bishobotse ntahabwe izo telefone ari hejuru y'imyaka itanu ashobora kuronka nk'isaha imwe ku munsi naho nyene icagaguye mu minota mike mike kugira ngo mu kibano mu nzu kumwe n'abavyeyi agume ari kumwe nabo abumvira atariko araguma kuri iyo telefone umwanya mwinshi hama kumbure muribuka ko yanatubye yuko nibibazo by'amaso by'amagara navyo nyene biba bibangamiwe kuko aguma aravye ahantu hamwe umwanya muremure hariho nibibazo bijanye n'umushaha wiwe ubuntu bwiwe abari karatakaza mu gihe aravye ikintu umwanya muremure cyane ugasanga ntazi uwariwe nk'umuntu ariko reka tubandanye ku murongo wa telefone abanywanyi bishwe cy' Amerika barafise ibindi bibazo n'ivyumviro turaza kugaruka ku nyishu zindi zishobora gutangwa kuko twavuze ko n'abavyeyi leta amashure arafise uruhara nawo nyene tuje kuri Fabien mvuye kure amahoro neza
mahoro
uraho
ego turashira gende mu Burundi ndimo ntara ya Karoli hagati mu gihugu
ego kaze neza
ndamushyiritse umutumire hamwe n'abari kora muri radiyo cyangwa
ego barakumva
ikibazo cya mbere ngo mbaze umutumire hari igihe ushobora gushyika ugasanga nko kubana ahari hari abana bakiri hasi par exemple akabanza kwisanga ko ngira ndafite umwana akiri mutoya iyo atanguye kurira kugira none nokubura ko ndanza kubuzira ati iyo buzira ati mbanana yoko yorohewe polimende ngatambara yuko na plene bifise ikindi kintu kiba nashobora gutahura ikigo kirita ku buzima bwiwe nabo babaza umutumbe mbega ko abana bakiri bato ari gusanga bafise umuvuduko wo kuraba interineti cyane ku buryo niyo umuhamagara ati ngo tujye kurya gufungura bidatakira bimubwiye agakomeza kubera kuri interineti amusanga no mu gitondo mubwiye tubyuka kujya ku ishuri mu kubyuka aganiriye tukamenga afise uburure kumurengera mbega ikibazo gihagaze aho nyine ni izihe namba tutabona ubunyeri zose zitaboneka k'uwo mwana aba tukagira kabiri akaba tukagira kabiri na bazimutumire nko kumbura ngo rukana bumenyi akisanga ariko yaca ku marebesi akarekuriwe abana kubera byangiriza ubwonko bwabo bataragera kwakira izo imaje aba ariko barabona nta telefone bararonka yo kujya gukabuta ibyo bintu ariko barabona kuri ya telefone ariko izandure nk'amasiri nyayo babona asiri batumye zo kwicana umwana ntabararonka ubwonko bwo gutahura ibyo bintu nihamba no mu ijoro arabirakirana kurose nizihe ngaruka ngende tutabona ubunyere uwo mwana azosindagira mu buzima bwiwe.
Urakoze cyane, urakoze cyane Fabien. Reka kumbure twakire na Evode hamu mutumire araza kukwishura. Evode uraho neza, turi kumwe.
Muraho ndabasuhuza.
Amahoro.
Amahoro muri Afurika.
Yego.
None njyewe nari mfite ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nari mfite ikibazo, nagiraga mbabaze abo batumirwa. Hari nk'amatelefone ya smartphone aba afitemo buriya buryo bwa dark med cyangwa se dark system, mu buryo bw'ukoresha nka nimugoroba ugahindura urumuri ruri gukora muri telefone yawe. Ese haba hari ingaruka cyangwa se ubwirinzi ku bana nko kuri ariya twavuze ku maso, haba hariho ubwirinzi cyangwa ni system gusa nta kamaro ifite muri telefone zacu? Ikindi nagiraga mbabaze nanone nka kuri abana bareba amateleviziyo, ese distance iri hagati y'umwana n'isakaza amashusho yaba ifite akamaro cyangwa se ntako yaba ifite? Nayo mwagiraga musobanurire.
Ibibazo byiza cyane Evode, turagushimiye.
Murakoze cyane. Nawe
ego, urakoze cyane. Reka tugaruke ku kibazo cha Fabien. Faso ni ntore ori yabajije ati ubwonko buba butariyubaka neza, mbega ingaruka nizihe muri kazoza kuri abo bana baba bataronsa ko kajye kugureka ngo ubwonko bwiyunge bwiyubake neza na neza muri make?
Ego, ni kibazo cha Fabien.
Ego.
Ego, kuri uwo mwana ataba yaronse umwanya w'uko ubwonko bwiwe bukura nk'uko byategerezwa, agacaba umwana aguma imbere y'ayo masanamu canke y'ayo mareresi, hari ica mbere nari navuze hariho igishobora kuvamo guteba kuvuga, kubera ko umenyera kuvuga ari ukuganira n'abantu. Rero iyo umwana ari wa wundi si wabo navuye ku ishuri agaca ashika umwanya munini akawumarahoze yumviriza gusa, aza waba mwana ngira ngo no mu kutubwira ikintu byomworohera kukivundikira gusumba kumva ko yogirira efore yo kuvuga. Icyo ni ica mbere. Icya kabiri bifatanye n'ico, hariyo gutinya abantu ibintu bidasiguritse, ni ukuvuga hamwe wumva ko umwana ahungabanye cyangwa amerewe nabi cyangwa umwana agira dutahe kubera ko umutwaye ahantu ari mu bantu, kubera ko uwamenyereye izo mbuga ni wewe n'iyo telefone, harabaho kwigunga ntugushaka umuntu akubaza ngo amakuru yawe, cyane ntugushaka umuntu wumva ariko arakubaza ibintu byinshi cyane ngo akeneye muganire. Umwana ntamenyereye ingene abana n'abandi, uje usanga niyo umushize mu mukuru w'abana ni wa wundi akunda guca aja ahantu hiwe wenyine akicara, cyangwa ukamubwira uti tuje mu rubanza urucanke genda ukine n'abajya bikanka, akaba umwana bidakunda. Hari aho rero umubyeyi abibona kare akavuga ati hari ikibazo, umubyeyi natabimenye agaca avuga ati umwana wanje ntakundiwe ntakunda mu bantu benshi atabure ko iyo bari ingwara akaba na kimwe rero kumenya kwiyumvira
ego
iyo imbuga zikoreshejwe neza umwana biramufasha kwiyumvira akerebuze ariko iyo birengeje biramugora kwiyumvira ni hamwe atatangura guteba cyane
ego ereka murantunga mukanya narinda kwitse ntore ori uri yawundi mutumire twari twatumiye ku uwo turi kumwe banyonye bijwi rya Amerika ariko aravuga muri aka kanya ni Uriel Ininahazwe ndorere asanzwe kurikiranira hafi ikoreshwa gy'ubuhinga bwo rukana munye mu Burundi ariko twababwiye ko mu ntango twababwiye yuko twifuza kandi no kuvugana na Kana Yonge ntore ori yanonose bijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu nawe nyene ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko tumuronse reka kumbure nawe nyene tumwakire hanyuma tubandanye mu kiganiro twakire ni kibazo cha Evode ntitwacibagiye reka twakire umutumire Kana Nyonge ntore ori ikaze neza mu kiganiro muri isanga
amaro neza murakoze cyane mudutunge kandi ngenda mariyagize kibazo murakoze cyane kubutumire
murakoze namwe murakoze gufata kanya turifuza kumenya cyane byinshi bijanye n'inyifato z'abana mufasoni ndorere yagerageje kutushira bimwe bimwe ko arakurikiranira hafi cyane ubwo buhinga n'ivyo yabonye bigenda biraba ingaruka kuri abo bana ariko namwe muradufasha nk'umuntu yanonose cyane iby'imibereho n'inyifato z'abantu reka kumbure mufasoni ndorere abanze yishura akabazo kamwe ko mutumire Evode yari yabajije kereke ubuhinga ngurukana bumenye mfasoni ndorere Evode yabajije ati hariho ivyuma nka za iPhone zirafise ubuhinga bwa dark mode ati mbega kujya kuntu ecran kujya kuntu isanamu ecran ushobora kuyirabuza gato kugira ngo amatara ntamurike cyane mbega byo babifasha hoho kubavyeyi batwumva kubatwumva kugira ngo amaso yorohegwe gatonya
ego kujya kuntu uhindura amabara birafise ico bifasha birafise ico bikora ku bwonko kuko nari nabivuze mu ntango ingene ivyivuga ngo rukana bumenyi zikozwe ibara ryado cyangwa gushika kungene aya matelefone haje ikintu gishasha asona birafise ico bikora ngo mu gukwega no vuga ati ya attention yawe iri amabara uko abaye make biroroshye cyane gusumba hamwe ngiye muri application kanaka mbona utuntu twinshi dutukura cyonda ariko ni nashika mbona henshi hari ibara ryirabura nibishi turacane kuguma fyondagura ahantu hose birafite icyo bikora ku bwonko bw'umuntu aisha gituma benshi batangura kubihitamo kugira iyorohereze hari nabavuga ati iyi saha igeze kugira ni igerere telefone idoce yihindura nyene ije muri ayo mabara
hama yabuze ati uburebure canke aho aba yicaye uwo mwana naho telefone ibiri navyo nyene byo babifasha kuko aragumva ubwo bavuga ati iyo telefone irakwegereye cyane kumbure hari ingaruka zihava ziba kuyegereza inyuma gatonya navyo nyene birafite icyo bifasha
ego birafite icyo bifasha abahinga bahanura yuko umuntu kugirira abe kuri distance nziza kenshi abivuga kuri ordinateur iyo wicaye ukarambura ukuboko kwawe aho kugera aba ariho iyo ecran yo biri yari iryo tandukaniro iyo distance ibihari ubu ushobora kurambura ukuboko ukore kuri iyo ecran ariko warinze kurambura ukuboko kwose niyo distance niko bavuga ko umuntu yopima ko atiyegereje imashini cyane amatelefone nayo ni ukuto yishira kure rwose ariko ari nk'umwana ariyo distance mushiriyemo uraba ahantu yitereka hanyuma ukamubwira ati nawe ca wicara aha hama kumva yuko aha niwe aharenga ukegera imbere ca nzimya umwana akamenyera ati kugira ndabe ntegerezwa kwicara ngaha ivyo bikamufasha bukebuke
murakoze cyane reka rero duhindukire ku mutumire ntore ori murakoze cyane gufata akanya kuganira natwe urumva turiko turaraba icokogwa kuko abavyeyi muri kino gihe usanga umenga babuza amahoro haba ari kubera abana babo babahaye amatelefone igihe kirekire ubunye bisigaye bibagoye kuba kuzibaka canke izi telefone zisigaye zifise uburyo bwo gukurura abana mbega ingaruka wabonye umaze imisi ubona zabo bana baguma ku matelefone cyane ni nk'izihe haba ari mu nyifato zabo haba ari mu bwonko bwabo haba ari mu byiyumviro byabo wewe ubibona gute nk'umuhinga mu bijanye n'inyifato
murakoze kibazo ariko mbere ko nishyura nashaka guhumuriza ababyeyi kubabwira yuko telefone ko zimeze cyangwa ubuhinga uko bumeze nta kintu na kimwe gishobora kubasubirira ariko umubyeyi yumva umenga ari mu ihiganwa n'ubuhinga ngendanwa kuva umenga ubuhinga ngendanwa bufite inkomezi nyinshi bugomba kumusiga mu gukurura abana biwe cyangwa kurura abana babo umwana ashaka kubaremesha yuko mu byigo by'inyifato n'ahandi hose umubyeyi ntasubirizwa ikibanza cyabo kiguma gihari ni gusa kumenya ubwenge ingene bagikoresha ikibanza cyabo ese kibazo mbari mumbajije cy'uko inyifato tumaze kubona cyane ingaruka dukunda kubona kuri abo bana icya mbere ni uko kenshi abana babikoresheje kuva ari bato baragira ingorane zo kuba mu kibando baragira trouble twita social anxiety ubwoba bw'ikibando ni bya bindi usanga umuntu umubwiye ati genda mu bantu benshi ugasanga aragize ubwoba bwinshi ahuye n'umuntu akanamubaza n'izina kuva umenga ntazi uko agira imigenderanire kandi burya umuntu akivuka pani sanse tana tu ni ikiremwa kigizwe n'imigenderanire iyo migenderanire y'umuntu atagishobora kuyigira haba hari ingorane icya kabiri nacyo kimaze kuboneka ni kuvuga ururimi dore tubagire kumwe twita amadisilekisi ugasanga biramugora kuvuga nk'umuntu yayikoresheje kuva akiri mutoya cyane n'imbere yuko akwiza imyaka itatu kuko icyo gihe ubwonko buba buri ko buriga kumenya abantu buba buri ko buriga kuvuga buba buri ko buriga gukoresha umubiri rero umuntu yayikoresheje kuva kuri iyo myaka ibiri itatu ugasanga yaramwizizeye rwose haragira igihe kuvuga biteba cyane n'iyo bije amaze gukura ugasanga biramugora kuvuga biramugora gusobanya indome biramugora gufatanya mungane ugasanga biramugora rwose cyangwa se tunavuga ni kwigirira icyizere yandi bita mu kirimi cy'ikinyamahanga self confidence
assurance mu gifaransa
assurance yego kwigirira icyizere usanga ari abantu kenshi kuko bagumye ahantu biziziye ugasanga yiziziye mu cyumba yinyengeje mu cyumba asohotse hanze rero kuko ubuzima buri muri ngendanwa buratandukanye n'ubuzima buri hanze ugasanga nta cyizere yifitiye cy'uko ashobora kuba mu buzima bwo hanze bwo mu kibanza izo rero munyuma birazana ubwoba bwinshi birazana kabonge nitwa ariko bakita mu kirundi depression birazana n'izindi ngaruka nyinshi cyane ugasanga umuntu ntabayeho neza bivanye n'uko yiziziwe na ngendanwa kuva mu bwana bwiwe akiri muto
urakoze cyane birumvikana nk'ibyo uvuze na n'umutumire mfaso n'indorere yagerageje kubitubwira bijanye n'izo n'uko kuntu usanga umenga ururimi ntaruvuga neza amajambo aramusiga canke ukuvuga muri rusange biramugoye icyo kintu kimwe gihambaye cyane turaza kukigaruka ko kuko hari ukuntu abantu bashaka kubona umwana afise amasoni bakagira ngo nibisanzwe mu bihugu byacu kugira amasoni bakagira ngo ni kinyabufura canke kwitonda mugabo muri ibi bihe byavuwa turumva yuko harimo ikindi
ngarutse gatoyi hari kuro aba yakoreye kuva ku myaka ibiri cyangwa itatu ni imyaka umuntu aba ariko ariga kwiga gusoma neza expression faciale
kumenya inyifato z'umuntu urabiye mu maso yiwe
kumenya ibigumbagumba byiwe niba ari umuntu atwenze akaba ari umuntu aryohewe ari umuntu yugaye isura ugasanga ni umuntu ashavuye iyo sasa umuntu cyangwa umwana usanga batagishobora kubimenya mu kibano ugasanga ntamenya ibigumbagumba byiwe ntamenya ibigumbagumba by'abandi bishyitse kure niba bamaze twita aba psychopath ashobora gukora ikibi ntiyigere yumva ikintu na kimwe hariho umuntu ushobora kumubwira ati ndababaye ntatabure kubabara icyo bisigaye ndagukunda ndagukunda cyane ndagukunda bisiguri iki ya mpatiye ugasanga aratakaye murakoze cyane
murakoze namwe ku murongo wa telefone hariho umunywanyi arindiriye ndabwiwe ko hariho Cyrilo. Cyrilo turi kumwe?
Yego mahoro turi kumwe cyane.
Mahoro mahoro.
Yego banje kubashimira ubwo icyo kiganiro mwaduhaye cy'uyu munsi. Ariko nagira ngo mbashe kubaza abatumirwa ku bijyanye n'imyifatire y'umwana. Hari umwana urira ariko nyine wamuha telefone atari no kuba yajya kuri social media ukamuha telefone bisanzwe agaceceka, wenda nko kuba wamwereka nk'indirimbo cyangwa udukino tw'abana igihe kimwe ariko atari igihe cyose. Ubundi akaba yajya abona umwanya wo gukina na bagenzi be. Bwo iyo telefone mukuru umuntu ayimuha hari ikintu ushobora kuba byamwangizaho, ariko umuntu amwereka nyine nk'imikino y'abana, uturirimbo tw'abana, nk'indirimbo cyangwa zisanzwe ariko zigaragara zitanga nk'ubutumwa runaka, ese hari ingaruka ishobora kuba byamugiraho nziza cyangwa se mbi? Niba mwari mwabivuzeho murambabarira, kuko hari igihe cyabayeho nyine sinabasha gukurikira neza inyakiramajwi.
Ego oya ntacyo birumvikana. Ego abatumire bari bagerageje kuvuga yuko ikibazo ari kumbure imyaka uwo mwana bafise, nk'imyaka nk'ibiri gukumanuka ntakwiye gufata izo telefone kuko urumva aracari muto cyane. Baravuga ati ku myaka 5 iduga akwiye kwironka nk'isaha imwe yonyine ku munsi. Uko kumuha rero telefone bariko baragerageza gusigura ukuntu haba harimo ingaruka z'ivyo abona mu ndani bishobora kumuhindura uwariwe canke kutamufasha kumenya kubana n'abandi mu kibano gisanzwe. Ego urashaka gukurikirana kumbure turacafise minota itari mike baraza kubandanya badusigurira. Urakoze cyane Cyrilo.
Urakoze cyane, murakoze.
Hama tugaruke ku batumire bacu. Reka ndifuza kugaruka kuri Ntore Ore kubijanye nubwo ubwoba bw'ikibano umwana abafise. Ubimenya gute yuko umwana abara amasoni asanzwe afise canke ari kubera kumbure ahageze yatangiye kuraba telefone afise imyaka 2-3 ubunya afise 7 afise 5 afise 8 umengo arafise amasoni arengeye? Ubimenya gute yuko ari amasoni arengeye?
Bugira iyo umuntu afise amasoni ugasanga harimo ibikapu bya sonarite yo n'umuntu introverti n'umuntu aba abigirwa n'ubwo bwoba bw'ikibano baratandukanye. Umuntu abara amasoni nabi ushobora kumugora gutangura ijambo cyangwa kuganira n'abandi, urabona yuko ntabigira kuko atamerewe neza. Ariko umuntu afise ubwoba usanga ari wa muntu arazifuza kubigira ariko ntabigira nk'akarere ntutanga. Ni ikintu kimwe mu adolesa nakurikirana abambajije. Yambajije ati je iyo ndaze muhira ababyeyi biraborohera kuganiriza abashyitsi. Birabora kuganiriza abashyitsi, wanashimba n'abandi mu kibano birabora kuganiriza abashyitsi. Mbwe jewe iyo umushyitsi agiye agasanga ni jyenyine cyangwa kubira ibyuya cyangwa kubira ubwoba cyangwa kumva amerewe nabi. Kandi kuko nari ndamu nari nzi neza yuko arakoresha urunyenge nora cyane, yari umuntu aguma yuganye mu cumbi we adasohoka hanze. Niyo naciye ntawura yuko bisa ubwoba bw'ikibano cyangwa yarambwira kandi ngo nkirageze ko tujya mu rubanza ndumva ngize ubwoba, mbega nza kwifata gute, nza kwiyumvira gute, abantu baza kumbona gute, nza kuvuga iki? Kenshi yari ubwoba usanga umuntu ahungabana. Umuntu nawe afise amasoni usanga mwaye amasoni yo baratekanye mugabo ntareka arahungabana rwose ku rugeza rw'uwo muntu aba afise ubwoba. Iyo ubona ko umwana wawe yatanguye guhungabana atamererwa neza, hari yatanguye kuza aribaza mbega nsa gute, bya bindi twita ama insecurity, we usanga kenshi kiba ari ikibazo
kugira ngo biratahuritse cyane. Biratahuritse uko bisiguye ati umwana iyo ahungabanye urucubona yuko harimo akantu. Kumbura uraza kutubwira mu minota mike cyane ingene ubafasha haba kubafisa kabonge kuba bahungabanye ingene ubafasha muri make n'ikiringo uwo muntu abakeneye gufashwa. Reka kumbure masegonda make mfate Jean-Marie turi kumwe kibazo mu masegonda make cyane. Allô Jean-Marie?
Oui, allô.
Jean-Marie duga ku jambo amasegonda make.
Yego murakoze hanyuma ni Jean-Marie rakoze ndindaho banza. Kuri iki kigazo sinariko cyane cyane kuri ibyaba bana batoya usanga bigira mu bakoresha amatelefone cyane mu bijyanye n'imboga ngurukanabumenyi. Bironona cyane kenshi imico cyane cyane nk'abarundi bironona imico y'ikirundi kubera ko usanga abana iyo bari kubaraba barabona ibintu adasanga nk'imico itandukanye yo mu bindi bihugu usanga ari umico w'ikirundi wamaze kutituka haba mu myambaro cyangwa uko barorera niko
telefone iriko iragorana. Muradutunga Jean Marie, telefone iragonya ariko uravuze ikintu gihambaye cyane cerekeye ugutituka kw'imico nkuko abanywanyi abatumire bari babivuze. Hariho ukuntu mu kibano abantu baba batakimenya kuganira no kugira ibindi byinshi kubera uko ukuntu abana baba bagumye ku mboga cyane. Urakoze uradutunga. Ego reka kumbure tuko turaja ku musozo w'ikiganiro tuvuge impanuro zikwiye gukurikizwa kugira ngo abo bana bashobore gucika ku icumu niba badushaka kubivuga uko kugira ngo izi mbuga ntizibabere intambanyi mu buzima kuko hariho ibyiza byazo ariko kandi hariho n'uburyo ziko ziramugaza abana bakiri bato cyane. Reka duhere kuri mwebwe mfasoni Uriel Inenahazwe Ndorere, ivyo muhanura nk'umuhinga muri ibi byuma tubona byabaye byinshi kandi mu mazu yacu mu masegonda make cyane.
Icambere nuko ko izimboga zihari kizigira zisubira inyuma ahubwo bizobandanya bije imbere nuko ugogwaruka gomenya ahubwo gukuramo ivyiza kuko ntihari bibi gusa naho twavuze ivyo bibangamira ugwaruka cane hari n'ivyiza hari abahigira gukomeza impano zabo hari abahigira indimi hari abahakura ama opportunite yo kwiga y'akazi urumva urubuga rwose woja ko ugerageze wewe uvuga uti nkeneye iki mu buzima co nteze imbere ugerageze ubuhinga wowe ubugufasha ugushikane kure ubuguhuze nabo gufasha gutera imbere mu buzima hanyuma ica kabiri ni gukunda ubuzima wewe urimwo ni ca kintu ca ubanze wimenye wowe wikunde hanyuma uha agaciro cane abo bakwegereye muri kumwe hari igihe usanga bakunze cane abo muganira bakure uha agaciro ibiri hafi yawe.
Urakoze cyane. Uravuze uti ubuzima urimwo ubukunde ntukunde cyane ubuzima bwo kumbuga ngurukanabumenyi. Ego hama tuhindukire kuri Ntore Ori mu majambo make cyane bimwe mu byo ubafasha n'ikiringo bashobora gufashwamo hanyuma n'impanuro ufitiye haba ari ku bavyeyi mu kibano kumbure na leta mu masegonda make dusozera. Murakoze cyane gusa.
Ego kukiringo birazagorana gato kuko bivana n'uburemere bwaho ubwo buhinga bwashikanye umuntu ibyo twita urugeze rwa addiction yiwe ukuntu mufata muga kenshi nica kindi navuga nta kintu gisubirira umubyeyi iyo umubyeyi avuze ati reka ndamwitwarire kuno mwana gore n'umunsi ndamuhe urukundo ndamuhe kukubana nawe kukuganira kenshi abavyeyi babonye abantu bakoresha ngendanwa bihutira cyane kuzibaka iyo baba baravyizizewe bihutira cyane kuzibaka bigacaba birema gushaburiranira kuvuza induru guharira ugasanga bizanye ibindi bintu ubona ukunda
ego
ko icyo namavuga ni
impanuro dusozera dusigaranye amasegonda make impanuro.
Wabonye ko umwana ameze ko gerageza kubaka imigenderanire uyikomeze cyane nimba mutembera nimba mutwenga nimba muganira umunsi uyubake cyane ryose amakuba natayashikara imyaka indwi mureka abo umwana ngendanwa zinjire byagoranye mureka abo umwana kinakabumbuye iruke abandi bana bose.
Urakoze cyane gose. Reka dushimire abatumire bacu Kananyonge Ntore Ori yanonose ibijanye n'inyifato n'imibereho mu Burundi. Twari turi kumwe kandi na Uriel Ininahazwe Ndorere asanzwe akurikiranira hafi ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi. Namwe banywanye bishwe rya Amerika mubandanya guterera ibibazo n'ivyumviro, turabashimiye cyane gose. Reka nshimire na Louise Bigirimana mu buhinga bw'ivyuma, mwari muri kuri miko na Oriane Tangisha, ndabashimiye cyane kandi mubandanye mukunda ubuzima murimwo kuruta uburi kuri ngurukanabumenyi, cyane cyane ku bana banyu bakiri bato. Umunsi mwiza.